dinlersiniz. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukankuse, ndabasuhuza kandi mbaha ikaze ku makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Umuryango mpuzamahanga wita ku murimo urasaba ko hafatwa ingamba zo guhagarika ikoreshwa ry'abana mu mirimo irimo kwiyongera ku isi ku nshuro ya mbere kuva mu myaka 20 ishize.
Over 244 million children.
Abana n'urubyiruko bagera kuri miliyoni 244 hirya no hino ku isi ntibarimo kwiga. Ibi biraburizamo rwose amahirwe y'ahazaza y'abana yo kuba bazabona akazi keza ndetse n'imibereho myiza bamaze gukura.
Madamu Manuela Tomei, umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo. Naho hano muri Amerika, uwahoze ari perezida Donald Trump mu kanya aritaba urukiko mu mujyi wa Miami aho asomerwa ibyaha ashinjwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri Uganda. Aya makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteganyijwe ko Donald J. Trump wahoze ari umukuru w'igihugu ari bwitabe ari butabwe muri yombi hakagezwa imbere y'urukiko rwo muri Miami muri Leta ya Florida kwisobanura ku byo ashinjwa bijyanye na zimwe mu mpapuro zirimo amabanga y'igihugu nyuma y'uko ava ku butegetsi no kubeshya abashatse kuzimukuraho. Geoffrey Mutagoma abahinkuru.
Donald Trump araza kuba uwa mbere wabaye perezida wa Amerika ukurikiranyweho ibirego nshinjabyaha. Araregwa kuba yaragumanye mu buryo butemewe n'amategeko zimwe mu mpapuro z'amabanga y'umutekano w'igihugu nyuma y'uko avuye ku butegetsi gutambamira abashatse kuzimwaka no kuvuga amagambo y'ibinyoma kuri icyo kibazo. Iki kirego gikubiyemo ibirego 37 gishingiye ku itegeko ryerekeye kuneka igihugu ribuza umuntu ku giti cye kugira amabanga y'umutekano w'igihugu no gutambamira ubutabera. Riteganya igihano gishobora kugera ku myaka 20 ku muntu uhamwe n'icyo cyaha. Donald Trump avuga ko ari umwere, akemeza ko ibi birego bigamije gutambamira gahunda ye yo kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika. Ejo ku mugoroba yagejeje ijambo ku bamushyigikiye umunsi umwe mbere y'uko yitaba urukiko. Kugeza ubu nta kigaragaza ko adashobora kuba yakwiyamamaza ndetse yatsinda akaba yakongera kuba perezida. Imbere y'inyubako y'urukiko rwa Miami muri Leta ya Florida hari uburanishirizwe, umutekano wakajijwe. Mu kanya gato gashize inzego z'umutekano zigijeho abanyamakuru na bamwe mu baje kumushyigikira kugira ngo zigenzure neza ahantu zikeka ko hashobora kuvuka ikibazo cy'umutekano. Bamwe mu bamushyigikiye batangiye kuhagera ari benshi bitwaje amabendera n'ibitambaro byanditseho amagambo amushimagiza bitegura gukora imyigaragambyo rukokoma. Ku rundi ruhande ariko hari abashyigikiye igikorwa cyo kumukurikiranaho ibyo byaha nabo bari hafi y'urukiko baje kwigaragambya. Inzego z'umutekano ziravuga ko ziteguye ko abagera ku 50,000 bashobora kuhaboneka.
Andi makuru avugwa hirya no hino ku isi. John Furundi wari uyoboye ishyaka ritavuga rumwe na leta muri Cameroon, Social Democratic Front, yitabye Imana afite imyaka 81 nyuma y'indwara yaramaranye igihe kitari gito. Uwo munyepolitiki yarazwiho kunenga cyane Perezida Paul Biya. Fide Niyongabo abayinkuru.
John Frundi yaramaze amezi atari make akiswe n'amagara yitabye Imana mu ijoro ryo ku munsi wa mbere imuhira iwe ku mugwa mukuru wa Cameroon Yaounde. N'ukwezi kumwe imbere y'uko ahimbaza imyaka 82 yiwe y'amavuko mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka, Joshua Osh, icegera cy'umukuru w'umugambwe Social Democracy Front, kuri uyu wa kabiri yatangaje ko afise umubabaro wo gutangaza ko John Frundi ayiboye uyo mugambwe yitavye umuremyi. Frundi, umunyapolitike yari afise igihagararo gikomeye muri politiki, yari mu bashinze umugambwe Social Democracy Front mu mwaka w'1990 kandi yari mu banyapolitike bagwanya bikomeye Perezida Paul Biya amaze igihe kirekire ari ku butegetsi muri Cameroon. John Frundi yarahiganywe na Paul Biya inshuro zitatu mu matora y'umukuru w'igihugu, yaratsinzwe izo nshuro zose. Mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2022, Perezida Biya yahimbaje imyaka 40 amaze ku butegetsi. Niwe mukuru w'igihugu wenyine benshi mu banyakameruni bazi kuva bavutse. Biya aza mu kibanza cya kabiri mu bakuru b'ibihugu bimaze igihe kirekire cyane kurusha abandi ku mugabane wa Afrika. Uza kwisunzu ni president wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1979.
Mu rugendo hagirira muri Venezuela, umukuru w'igihugu cya Iran Ibrahim Raisi yavuze ko ibyo bihugu bibiri bisangiye inyungu kandi biganasangira n'abanzi. Oriane itangishaka akomeza inkuru.
Perezida Raisi wa Iran yarabonanye na mugenzi wiwe Perezida Nicolas Maduro, atangaza ko Iran na Venezuela bipfuza kongereza ubudandaji hagati y'ibihugu byabo bakava ku miliyaridi zitatu bagashika kuri miliyaridi 20 buri mwaka. Perezida Raisi wa Iran yarabonanye na mugenzi wiwe Perezida Nicolas Maduro, atangaza ko Iran na Venezuela bipfuza kongereza ubudandaji hagati y'ibihugu byabo bakava ku miliyaridi zitatu bagashika kuri miliyaridi 20 buri mwaka. Ibyo bihugu byompi bisanzwe byarafatiriwe ibihano bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo ku munsi wa mbere, Iran na Venezuela byarapfunditse amasezerano hajanye n'ihingurwa ry'ibitoro hamwe n'icukurwa ry'ubutare bw'agaciro. Mu rugendo rw'iyo muri Amerika y'Epfo, Perezida Raisi azogendera n'igihugu cya Cuba na Nicaragua.
Ndadijwi rya Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo, Oriane Itangishaka na Geoffrey Mutagoma batugejeho aya makuru. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu kuri www.radioyacu.com, kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Muradusanga kuri VOA Radio Yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri Uganda. Ni nyuma y'itegeko rikarishye ririmo ibihano biremereye ku bakorana imibonano mpuzabitsina n'abo basangiye igitsina. Diane Nahazwe araduha inkuru irambuye.
Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu itangazo ryabwo bwavuze ko abanyagihugu batandukanye muri Uganda bashobora kugabwa ko ibitero by'iterabwoba bagakorerwa n'ayandi mabi bakongera bakazira itegeko rihana abakundana bahuje ibitsina. Amerika ivuga ko itegeko rihana abakundana bahuje ibitsina riheruka kwemezwa muri Uganda rizotuma haba bantu bahanishwa umunyororo wo guherayo n'igihano cyo kunyongwa. Amerika ibandanya igira iti hari abazoshobora gukubagurwa gukorwa ko ibitero n'abarwanya abakundana bahuje ibitsina eka abandi nabo bapfungwe. Umushikiranganje ajeje guhanahana amakuru muri Uganda, Chris Bagyomusi, yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko Amerika ibwirizwa gutahura ko Uganda ari igihugu cigenga gifata ingingo zibereye abanyagihugu bacu kitarinze kugendera ku mategeko n'igitsure c'amakungu. Chris Bagyomusi yagize ati barafise uburenganzira bwo kuburira abanyagihugu babo bababuza kudakora ingendo muri Uganda. Ariko ivyo gukangisha iki canke kiriya nta kibanza bigifise kuri nosi. Bagyomusi yaciye yongera ko ingingo ya Amerika itabatangaje bari bayiteze. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni twibutse ko yateye igikumu kuri iryo tegeko rihana abakundana bahuje ibitsina igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu uno mwaka.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere.
Ministri w'intebe w'u Burundi Gervais Ndirakobuca aragabisha gufunga abavunjayi bose mu gihe batakurikiza ibiciro byashyizweho na leta. Kuri uyu wa mbere, umushikiranganji cyangwa se ministri w'intebe wa mbere yakoranye inama n'abavunjayi n'umukuru wa banki nkuru y'igihugu. Kubwe urwo rwego rudatunganyijwe neza n'igihugu gishobora kuzimangana. Ni inkuru mugezweho na Eloge Birikaneza.
Kuri uyu wa mbere, umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yakoranije abavunjayi. Iyo nama irimo kandi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Berbe kwabwira barabire hamwe ukuntu igisata cyo kuvunja amafaranga cyifashe muri kino gihe mu Burundi. Imbere yo gusohora amenyesha makuru mu nyuma akanasohora abavunjayi amaze kwihererana n'umukuru wa Berbe, Gervais Ndirakobuca yagabishije abavunjayi ko ashobora kubata mu mvuto.
Iki ni kibazo tutagifashe mu minwe ejo dushobora gusanga nahubwo n'igihugu kitakibaho. Nizera neza yuko abasanzwe afite amabiro dushanje ibyo bari bamaze iminsi bakora babisizajya ku irembo. N'umunsi mwinjiye ngaha kwa Ntare urashobora kuzova ngaha kwa Ntare uca mwinjira ku musaga. Nta kibuza na kimwe. Igihugu ntigikinigwa ko igihugu kirakingirwa, igihugu kirashigikirwa. Nta gihugu rero gishobora kubaho kitagira kirazira. Nta gihugu gishobora kubaho kitagira ubutunzi ibibaho. Mbe mwabonye igikorwa twagifashe mu minwe kubera ko twabonye yuko berbe muri ko muyigira umenga mu mukino w'abana yedi kashikashi. Uno munsi tuza kuva ngaha bihagaze ugiye gukora ayemeye gukora mu ntumbero y'amategeko avuga uko ibanki nkuru ya Repubulika yabibasabye. Wemera gutonda tonde utemera gutonda nawe akure makarenge.
Umushinganje wa mbere yatangaje kwa neza kwa mazu y'ukuvunja amafaranga afite abo yitirirwa atari beneyo maze asaba ashimitse abayajejwe kwiyubara.
Buri ntumwa ko ndazi neza yuko amabiro dushaje mu gusatara yiwacu mugabe kizokorwa cyose ni kugahanga kanyu. Uwo muserukira ikosa uzokora tuzokwega wewe kuko ikosa ry'icyaha ntizakurihanira patro wawe. Ibete de represente arega naye mabiro dushanje mugabe turaze ku nyuma yanyu hinyigije abandi bantu. Tubanze tumenye neza yuko ibyo bizodushikira kubera amategeko twahunyanze bizogora ntari gihe nujya yagutumye atazosubira no kwibuka n'umuryango wawe. Nibaza ko atamwana ari ngaha ashobora gukora mu muriro yabonye ku muriro turira uza kuwukoramo nawe yabonye kuturira guhera umunsi wejo.
Abaserukiye amazu y'abavunjayi ntibashimye kugira icyo babwiye amenyeshamakuru bari ku kirimba cy'umukuru w'igihugu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ahasanzwe hari ibiro by'umushikiranganji wa mbere. Eka n'abijwi rya Amerika ryagerageje kurondera bashimye kwinumira. Ariko Lieutenant Colonel de Police Moise Nkurunziza, umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganji wa mbere, yatangaje ibyumvikanywe ko
basanze ayo mazu ahubwo akora igikorwa cyo kwegeranya amahera mvamakungu adakora igikorwa cyo kuvunja. Inzu yose ivunja amafaranga yasabwe ko mu kiringo kitarenze iminsi itatu iba yakwije yasubije ku makonte umutahe w'imiliyoni 500,000 basabwe kugira ngo bashobore kugurura ayo mazu. Inzu yo kuvunja amafaranga itazoshobora kwerekana ko yaronse amahera angana 50,000 vy'amadolari canke vy'amahera y'abanyaburaya mu kiringo cindwi imwe iyo nzu izoca ifutwa. Amazu asanzwe yari yaronkejwe uruhusha rwo kurungika amahera hanze les établissements de transfert monétaire zahagaritswe zagateganya.
Mu ndwi heze banki nkuru y'igihugu yakuyeho ikoreshwa ry'amanoti ya kera y'10,000 n'5,000. Aba mu Burundi bafise kugera ku 17 uku kwezi kugira babe bikuyeko amanoti ya kera. Mu mpera z'indwi heze president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yongeye kugabisha Abarundi kuri iki kibazo. Haraheze indwi zibiri abavunja 9 bo mu ntara ya Rumonge n'umwe w'imakamba mu manuko y'uburengero bw'Uburundi bafashwe bagirijwe kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi. Sentare y'intara yabahanishije ihadabu ry'100,000 kuba mu Rumonge n'ukwakwa amahera yose basanganywe uko ari 10 hari kwa 30 ukwezi guheze. Mugabo parake yarungururije iyo ngingo n'ubu bakaba bagifunzwe. Mu kwa kabiri 2022 amazu yo kuvunja amafaranga yarugawe kugira hasubirwemo kuntakora mu ntumbero yo kutarenza 15% y'inyungu. Yasubiye kugurura mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Ibiganiro byanyu birakomeje. Umuryango mpuzamahanga wita ku murimo urasaba ko hafatwa ingamba zo guhagarika ikoreshwa ry'abana mu mirimo irimo kwiyongera ku isi ku nshuro ya mbere kuva mu myaka 20 ishize. Ni inkuru ya Lisa Schlein, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Geneve mu Swisi, mu ijwi rya Temistocle Mutizima.
Imibare iheruka gushyirwa ahagaragara irerekana ko abana 160,000,000, ni ukuvuga hafi umwana umwe ku bana 10 ku isi, barimo gushorwa mu mirimo ivunanye. kimwe cya kabiri cy'uyu mubare barakora ubwoko bubi cyane bw'imirimo ikoreshwa abana bushobora guteza akaga ku buzima bwabo bw'umubiri n'ubwo mu mutwe. Umuryango mpuzamahanga wita ku murimo ugaragaza ko hagati y'umwaka w'2016 n'uw'2020 habaye ubwiyongere bwa miliyoni zirenga 8 z'abana bakora imirimo bashyira mu kaga nko gukora ku mashini ziremereye ndetse no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Madamu Manuela Tomei, umuyobozi mukuru wungirije w'uyu muryango, avuga ko biteye impungenge kuba abana benshi bakomeje guhezwa inyuma mu gihe cy'iterambere ryihuse mu bijyanye no guhabwa amahirwe angana mu bukungu, iyubahirizwa ry'uburenganzira ndetse no kurengerwa n'amategeko mu buryo bureshya ku baturage.
Over 244 million children.
Abana n'urubyiruko bagera kuri miliyoni 444 hirya no hino ku isi ntibarimo kwiga. Ibi biraburizamo rwose amahirwe y'ahazaza y'abana yo kuba bazabona akazi keza ndetse n'imibereho myiza bamaze gukura.
In their adulthood.
Umuryango mpuzamahanga wita ku murimo uvuga ko intambara, ibiza kamere ndetse n'ibigirwamo uruhare na muntu hamwe n'icyorezo cya COVID-19 byasize imiryango myinshi mu bukene binasunikira za miliyoni nyinshi z'abana mu mirimo mibi ikoreshwa abana kuva mu myaka mike ishize. Uyu muryango uvuga ko Afurika ari ifite abana benshi bari mu mirimo ivunanye hamwe n'abarenga miliyoni 72 barimo miliyoni 31.5 bakoreshwa imirimo ishobora kubashyira mu kaga. Ukavuga ko uturere twa Aziya na Pasifika ari two tuza ku mwanya wa kabiri, ndetse utu turere twose uko ari dutatu twihariye hafi 90% by'abana bari mu mirimo ivunanye ku isi. Bwana Kailash Satyarthi, wigeze kwegukana igihembo cyitiriwe Nobel cy'uwaharaniye amahoro, yayoboye urugendo rw'isi rwo kurwanya imirimo mibi ikoreshwa abana mu myaka 25 ishize mu rwego rwo kurengera no guteza imbere uburenganzira bw'abana. Kuri uyu wa mbere yafashe ijambo mu nama yari yateguwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo ijyanye na gahunda y'uyu mwaka yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya imirimo ivunanye ikoreshwa abana. Yabwiye abitabiriye inama ko akarengane n'ivangura ari byo biri inyuma y'ubwiyongere bukabije bw'imirimo ikoreshwa abana muri Afurika.
Uyu munsi ubu twicaye hano inshuti bavandimwe, abana 10,000 by'Abanyafurika barimo gukoreshwa mu mirimo ivunanye ikoreshwa abana. Ibihumbi icumi byose kandi umubare w'abana bari mu mirimo ivunanye muri Afurika urasumba kure uw'abana bari mu Burayi bose hamwe. Ibi birakabije.
Unacceptable. Satyarthi yavuze ko imyaka 30 ishize yagaragaje ko imirimo mibi ikoreshwa abana ishobora guhagarara mu gihe impamvu zose zitera ubukene zaba zikemuwe. Avuga ko itsinda ry'abantu 45 bahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'uwaharaniye amahoro barimo gukangurira ibihugu gutanga inkunga y'inyongera ingana na miliyari 53 z'amadolari y'Amerika mu rwego rwo gukemura icyo kibazo. Bwana Satyarthi akavuga ko aya mafaranga y'inyongera yafasha mu gutanga uburezi, ubuvuzi no kurengera abana bose ku isi. Bwana Satyarthi agasanga mu gihe miliyari z'amadolari y'Amerika zingana n'amafaranga isi ishora mu bikorwa bya gisirikare mu minsi itageze ku icumi, ayatakabaye amafaranga agoye kuboneka.
Radio Ijwi rya Amerika. Ejo kuwa mbere isi yizihije umunsi wo kurwanya imirimo ivunanye ikoreshwa abana. Mu Burundi abana bataruzuza imyaka 18 barakoreshwa ibikorwa biremereye mu ntara za Makamba, Bururi na Rutana. Bamwe barera abana mu ngo bagakora imirimo yo mu ngo, mu burobyi no mu bucuruzi. Inkuru ndende yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunze bayo mu Burundi, muragezweho na Thierry V. Ndayishimiye.
Mu ngo z'abantu bifise canke abakozi ba leta uhasanga abana babigeme n'abahungu batarakwiza imyaka 18. Abahungu bakora ibikorwa byo mu rugo kenshi canke bakarima, abakobwa nabo bakarera abana. Uteramiye mu bunyweru canke ukaja mu masoko atandukanye urabona abana batembereza amagi canke ibiyoba, ivyamwa, isambusa n'utundi umuntu ashobora kwivunisha inzara. Hari n'abana bakoreshwa mu bworozi cane cane mu ntara ya Bururi. Abo nabo nibo bahirira impene, inka canke intama. Ku kiyaga Tanganyika naho abana barakoreshwa mu burobyi, babita abaterekwa. Nibajya abana bajana n'abarobyi mu kiyaga bakarara nayo. Icyo bakora ni ukwegeranya ibikoresho by'abarobyi. Abo baterekwa nibo bavamwe abarobyi iyo bakuze. Igira neza Thierry twahuriye mu mabarabara yo ku mugwa mukuru w'Imakamba. Afite imyaka 14 akaba atembereza ibiyoba mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi cyane cyane mu bunywero. Aherekwa guheba ishure haraheze amezi 5 kubera kubura amakaye. Yahora yiga mu mwaka wa 4. Wamuhaye akazi yamusezeranije kumuhemba 200,000 ku kwezi. Amahera akoresha akorera yifuza kuzoyagura agatungwa kugira atere imbere. Igiraneza Thierry azinduka arakaranga ibiyoba akabitekera agaca yihibarabara arondera abamugurira gushika bugorobye isaha zibiri z'ijoro akabona gutaha. Mugenzi we Jerome nawe nyene afite imyaka 14 bakora akazi kamwe yabyishure kubuga babwiwe kuko naco yabura muhira.
Oya barampikwiye nashimye guca mahera.
Nawe nyene ahembwa 25,000 ku kwezi. Ndayisaba Amani w'imyaka 15 nawe abona ko agashahara ari gato cane.
Jukere mpare ku mafaranga nkabura nkuru 20,000 gusa ntacyo mbona yafashije kuwe.
Uwo mwana nafashwe neza n'abamukoresha
cyane arashwanira kandi bishitse niko kesho no kunyimirasho yakayinyi.
Na mugenzi wese yo kwibagira harabishingira intahe.
Birashika umwe umwe bakabirukana ngo bahombeje ugasanga ariko bararamukane vuba kira gute bavuri yo bajya niyo bapfa. Sanga bariko nyine bararandira mu gihe cy'ubuto.
Hari n'abana bakatwa amafaranga ku mushahara bitumwe n'uko baba bamenye isahani, igikombe n'ibindi mu gihe baba bariko barabigirira isuku. Abatembereza amagini ko kuko iyo bahuye n'isanganya igira ikameneka, umukoresha amubwira ko azoyakura muri bya 20,000 canke 25,000 muhemba. Abaharanira agateka k'abana barashinga intahe kandi ko bihora bishika umwana akamara amezi menshi akora batamuhemba. Bagira bati turiko turabikurikira. Iyo rero umukoresha yabonye ko amahera yo kumuhemba yabaye menshi acamudendereza ko yibye canke yakoze irindi kosa, gutyo agacamwirukana atamuhembye na dukeyi. Niyo gushima Adija nawe yavuye muyinga akabakora imakamba arera abana akabahembwa 25,000. Niwe abamesurira impuzu agaheka abakiri bato kandi akabagaburira. Ku munsi arakora nk'amasaha 18 avuga ko agashahara ari gato cane.
Ni maresha nofumembwa 30 kuko 30 urakuramo ingurube ku ruguru kugatumba ugasanga urabaye ariko 25 ntibikunda.
Kandi yahembwa ni make ugereranije n'urugendo afati yatashe.
Nakuye neza nyine kubera itike nyine ari rinini bicabisaba ubwanza atacabameza abiri.
Bamwe rero muri abo bana bakoresha hari abatunze imiryango yabo ifise amikoro make bagasomesha abatoyi babo, abandi amahera bahembwa akaba yo kwiryohera gusa. Adija Nishimwe asaba abo bana kudasesagura utwo duke bahembwa.
Nabahanura ko bakwitwara neza mu buzima bakareka kujyana n'imishoyi n'imakamba nyene bakitwara neza amahera nyene bayarose bakaza barayakoresha imigambi bareke kuza barayarya nabi. Kandi ndafise ingurube n'imene ku gatumba ndakutse nkiri kurya bururi bampembye icyo kibisho ndatashe ndabigura kindagaruka gusa kuva shitse ngaha nta kintu ndakura no kurunda ibyo bintu.
Mu ntara ya Rutana abajejwe agateka k'abana mu ishirahamwe FENADEBU baraharura ko 95% by'abakozi bo mu nzu ari abana bahebye amashure.
Abana bakoresha ibikorwa bibarengeye tugerageje kuraba ibitigiri bivanye n'ibyo mbona mu kibano canke bivanye n'ibyo ni ukuvuga ugiye kuraba usanga 95% ari abana bari munsi y'imyaka 15 bakoreshwa ibikorwa bibaremereye.
Jimbo Nyanzarake na Rumonge abana bajanwa mu mwuga w'uburobyi. Tobias Ntirikure.
Imana yatugiriye ubuntu turafise ikiyaga Tanganyika. Abana barashobora kubona yuko amahera aboneka mu kiyaga ugasanga uyo ibintu by'ukwigabira muvuyemwo akeye hitamwe umwuga wo kujya kuroba mugabo atahuzo mushikana.
Hari n'abana baheba ishuri bakaja gupaga si Tanzania nk'uko byemezwa na Tobias Ntirikure akora mu kigo kijejwe neza y'ingo n'imiryango mu ntara ya Makamba.
Barata amashure bivanye kujya guca amahera hanze tuvuge igihugu kuko murabona yuko turi ku mupaka duhana imbibe n'igihugu cya Tanzania.
Usanga ubwato bwose buba bufise abana babiri bigishwa uwo mwuga batarakwiza imyaka 15 bagaharura ko kumweha wa Rumonge aharugwa amato agera ku 400 bahembwa amafi amwe bakayajana mu miryango gufungura ayandi bakayagurisha kugira bikenure. Nabo nyene baba bahebye amashure none kubera iki abantu bahitamo gukoresha abana kandi abakuze baba bahari? Bamwe mu bakoresha batashimye ko tubafata amajwi basigura ko gukoresha umuntu akuze bigora, uretse ko umuhemba menshi ashobora kurenza 50,000 no kumutegeka biragora. Bakongera ko bati none umwana aje akagusaba akazi uwo kamwima gute kandi atari wewe wagiye kumurondera? Ubwo gukoresha abana batarakwiza imyaka biragira ingaruka kuri abo bana nyene, nk'uko Kanyange aserukira urunani rw'amashyirahamwe ahanira agateka k'umwana yabyiboneye.
Ingaruka mbi ku buzima bw'abo bana uriko urabira bazirahari kandi ni nyinshi. Mu bisanzwe barahakura indwara, ni ukuvuga indwara kuko abakoresha babo usanga bariko barabaturubika, babatuka, babatuma ibikorwa bibaremereye. Urashobora gusanga rero umwana ahakuye indwara zo mu mutwe ntihahamuka, ko kandi cyane ibyo biraba.
Hari n'abakozi babigeme bafatwa ku nguvu.
Hariho n'abakoresha bashobora gukorera ibyafuramba abana b'abakobwa bakoresha, ugasanga barahakuye inda z'ishushu, ugasanga baranduye indwara zifatira mu bihimba by'irondoka.
N'ibihe bituma abana baheba amashure bakaja gukora ubuzi kandi bataragera. Nakirutimana Odeta ati ababyeyi barafise uruhara muri ibyo byo guheba ishure kw'abana babo.
Abana bata amashuri kubera ababyeyi batabafata neza. Abana babafashe neza bakaronka ibifungurwa zikwiye, bakarima. Ababyeyi hari ababyeyi badafata insuka bagomba nyene kurera amaboko, ari batarera amaboko ababyeyi abana babo babiga neza.
Ababyeyi barashobora kandi kunanirwa kuriha ibikoresho canke amahera y'ishure bigatuma umwana aheba ishure. Minanije ste atabana baraheba ishure bivuye kubugaba bwabo.
Nk'abana b'abakobwa akabona kumengo yakoze ntiyosura ku ishuri cyangwa ugasanga umwana arahebye kubera afite imyaka yoba iri kwisununura, cyangwa ugasanga umwana n'ubugaba nyine, cyangwa ugasanga n'ubuhimbiri nyine bifata abana butandukanye, ugasanga umwana arihebeje ishuri kandi atakintu na kimwe akenye.
Minani Juste ati hari n'ababyeyi bashigikira abana babo kugira bahebe ishure baje gukorera amafaranga kuko baba bizeye ko kuri ako gashahara bazoronkako.
Harabo usanga ubufasha wabo ufise n'abandi usanga baca bafata bagashigikira abana babo nyine muri ubwo bube gito bwabo, ugasanga umubyeyi akajya ngo umwana yananiye gusiba ku ishuri, yiyeyo nk'igusiba ku ishuri, urumva? Ugasanga n'ababyeyi barabifisemo uruhara, ugaruka kuno munsi ruragoye cyane.
Uwo Mutama Juste Minani ati gukorana neza hagati y'umubyeyi n'umwigisha byofasha abana ntibaheba amashuri ari benshi bakaja gukoreshwa kandi batarakura.
Mu bisanzwe harya uri umubyeyi ufise umwana ari ku ishuri, aho baho communication hagati y'umubyeyi n'umwigisha. Umubyeyi akagenda ku ishuri akaza arakurikirana umwana we ukuntu ariko ariga. Abana bya bindi byo kwicara muhira ukabona umwana atashye utazi ko yize cyangwa utazi ko yatonze. Hajya rero habaye ubumwe hagati y'umubyeyi n'umwigisha, umwana arashobora kwata inzira nziza yo kuyiga.
N'umuhanuzi ajejwe imibano muri komine Makamba aramaze kubona abo bana bahohoterwa. Hakizimana Diodone:
abo bana kenshi bakunda kugira ibibazo, bijanye n'umushahara kuko baba bariko babakoresha, usanga bariko babahemba intica ntikiza, ikituma nabo bana bariko barakora badashobora gutera imbere. Ikindi nuko kenshi usanga bariko barakubitwa, bagakubitwa bivaye nuko umwana nyine numva ko ari umwana hari ibyo ashobora gukora nk'umwana, usanga yavyononye se uja aramukubise avamo nuko utamuhemba nkuca bamwirukana.
Muri komine Makamba baragerageza kurenganura abana bahoho tewe
uhora mukoresha tukagikoresha amatisha dukora no kumubwira amategeko yotegeje kwisunga akareka gukoresha abana kuko umwana ntakoreshwa ko ntabara nagira ubwenge bwo gukora akazi. Icyo tushatumusaba yuko yohemba uwo mwana, aje kumuhemba hama umwana twe ntitumwemera ko bandanya akora akazi, tushatumusubiza mu muryango wabo.
Birashika bahora bakoresha uwo mwana bakamwirukana bagaca nabo bimuka.
Iyo bibonetse naho yuko nabo yakorera yababuze kuko hari igihe benshi bakunda guca babata bakaca bimuka, bakaca buriyo yimuki mino Makamba ica igerageza ikarondera umuryango w'uwo mwana avamo n'ikomine, abantu tugatwara mu ikomine bavukamo, abantu bakabona gushikira imiryango.
Uwo muhanuzi wa Musitaneri Makamba asaba ko abarondera abakozi batoronderera mu bana.
Ku bavyeyi nabo bakoresha abo bana nuko buvavano n'ingeso yo gukoresha abana batarakwiza imyaka, ko abonye ariko arakoresha umwana mutoyi mugenzi we nawe agerageza guca bikundisha uwundi mwana mugenzi we yasize ku gatumba nawe ugaca usanga aramuhebesheje ishuri araje. Bogerageza rero abo bantu barondera abakozi bagakora bagakoresha abantu bakuze bakwiza imyaka 18 bakoresha abana.
Mu runani rw'amashirahamwe aranira ineza y'abana naho
baragerageza haguhimiriza kugira bahebe gukoresha abana kuko bibujijwe kandi bihanwa n'amategeko.
Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twa twabateguriye kuri isaha ntahabisorejwe. Tukaba rero tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari PJ yarafatanije na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Bakoze cyane bagenzi banjye bose bagize uruhare mu makuru n'ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, tubararikiye ibindi biganiro naho mukanya isa moya n'igice ku isaha y'Ikigali n'i Bujumbura.